или Нижби де Америк. Ijwi ry'Amerika ribandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turabaramukije juti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kabiri tariki 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2019 kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe na Fidel Niyongabo.
Kenya yashyizeho itegeko kandi ryumvikana rifasha ko nta muntu Kenya azosubira kugira ingwara n'imwe muri Saudiya. Kubera iki? Biratomoye biri masezerano.
Uwo ni John Gi, nkuru nziza, umukuru w'ishyirahamwe Burundian International. Turagaruka no kungwana ikomeye ishaminanije abagwanya ubutegetsi bw'Uburundi ba Red Tabara n'abanyagihugu b'abanyamurenge mu misozi miremire ya Rurambo muri territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu yo mu manuko ku bantu umunani bakomeretse cyane ku mugoroba wo kumunsi w'Imana mu Burundi batewe grenade muri zone Buterere mu gisagara cha Bujumbura hamwe no kwirangizwa mu Rwanda ry'iburanishwa ry'urubanza rwiyunguruzwa Charles Bandora yagirizwamo genocide. Imbere yaho reka dutega amatwi amakuru twateguriwe na mugenzi wacu Alois Bigirimana. Bamusaba Alois tubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya.
Urakoze Fidel Tiohere kura ayo makuru ya genocide mu Rwanda. Leta muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo yatangaje ijo kuwa mbere ko yarungitse abategetsi babiri b'umuhari FDLR rwanya Leta y'u Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda. Muco yise amasezerano y'ubutungane yemejwe hagati y'ibyo bihugu bibiri. Umuvugizi wa Leta ya Kongo Lambert Mende yavuze ko abagabo babiri bari barasohorewe imitahi yo kubafata n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Umwe muri abo bagabo babiri yarungitswe mu Rwanda ni Bazeye Fils Laforge, umuvugizi wa FDLR. Hagati mu kwezi kw'icumi na kabiri, abategetsi ba Leta ya Kongo baremeje amakuru yatangajwe n'abategetsi b'u Rwanda ko bafashe abo bategetsi babiri ba FDLR muri Kongo. Umuhari FDLR washinzwe mu mwaka w'2000 kandi kuva icyo gihe uracyarwanira mu buseruko bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Abategetsi i Kigali bavuga ko abagabo babiri ba FDLR bagize uruhara mu ihonyabwoko cyo mu 1994 mu Rwanda ryahitanye abantu 108,000 bagwiriyemo ubwoko bw'abatutsi. Aya makuru ijwi rya Amerika riyakeje iturukanze ry'amakuru ry'abafaransa AFP. Igihugu cya Canada kizotunganya inama yihuta y'ibihugu 13 byo muri Amerika y'Epfo birukiye mu muryango Lima yo kuganira ku bibazo bya politiki biri muri Venezuela nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji wa Canada ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Christian Freeland haleje ku munsi wa mbere. Iyo nama itekanijwe ku itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri kuza i Ottawa muri Canada igamije kuganira ku gushikira utavuga rumwe n'ubutegetsi Juan Guaido aheruka gutangaza ko umukuru w'igihugu w'imfata kibanza wa Venezuela inyuma y'amatora yabayemo amahane yatsinzwe na Nicolas Maduro muri 2018 ariko atitabwe na benshi kandi bivugwa ko yabayemo ubusuma. Guaido yatumye ku imyerekano ku minsi ya gatatu n'uwa gatandatu muri indwi mu ntumbero yo kwigarurira abasirikare b'igihugu ngo abakure kuri Maduro. Yemera ko azogirira imbabazi abasirikare bazoshyigikira demokarasi kandi bazohakana Leta ya Maduro. Ku munsi w'Imana Maduro niho yanka ikiringo ntarengwa yahawe na bimwe mu bihugu bya Buraya bimusaba gutunganya andi matora mu minsi umunani canke atari ivyo akemera ko Guaido ariwe mukuru w'ico gihugu. Hano muri Leta Zunze Amerika umukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi yarongeye gutumira Perezida Donald Trump gushikiriza ijambo igihugu ari mu ngoro y'inama nshingamateka hazoba ari kwigenekerezo rya gatanu z'ukwezi kwa kabiri kuza. Iri jambo ryo muri uyu mwaka wa 2019 ubwa mbere ryari gushikirizwa kuri wa kabiri w'uyu munsi ariko Pelosi yasabye Trump kurindira gushika abakozi ba leta basubiye ku mirimo canke arungike iryo jambo mu rwandiko. Pelosi yisiguye avuga imvo z'umutekano w'abategetsi kuko ababacungerera umutekano bakora ico gihe badahembwa. Trump yishuye avuga ko ashobora kurondera ikindi kibanza rishikirizamo ariko mu nyuma yahisemo kurindira ihagarika ry'ibikorwa bya leta rya mbere ryamaze iminsi myinshi ryarangiye ku munsi wa gatanu ariko Trump hamwe n'abakenguza amateka bemeranije guha amafaranga leta gushika ku igenekezo rya 15 z'uku kwezi kwa kabiri kuri mbere muri ico gihe bakabandanya ibiganiro. Maurice Kanto atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kamerune yemeza ko yibwe amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze yarahagaritswe ku murwa mukuru w'ubutunzi Douala hareje ku munsi wa kabiri nk'uko byashikirijwe n'umutegetsi mu mugambwe wiwe. Iri hagarikwa ryiwe rije gutera uruhagarara rwa politiki kandi ribaye inyuma y'imigumuko ihitiye yakurikiye amatora yo mu kwezi kw'icumi ayo Kanto yaje inyuma ya Paul Biya amaze imyaka irenga 30 ku butegetsi. Kanto yamye avuga ko yatsinze amatora yaronse amajwi 18 n'ibice 23 ku ijana. Muri Sudani naho ibimenyesha makuru bitandukanye biremeza ko imyerekano igenda igera mu bindi bisagara yari itarageramwo. Amashirahamwe y'abanyamwuga atandukanye nk'ay'abaganga n'abanyamategeko akoresha iyindi myerekano ahamagarira abanyagihugu kwijana mu ntara za Darfur n'intara ya Blue Nile, intara ya Kordofan yefo no mu makambi y'abakuwe mu byabo n'intambara ziri zo muri izo ntara. Itangazo ry'aya mashyirahamwe riravuga ngo iyi myerekano isabwa kwerekana ko abanyagihugu barambiwe ingoma y'igikenye muri iyo leta ya Sudan.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ingwano ikomeye ishamiranije abagwanya ubutegetsi bw'u Burundi ba Red Tabara n'abanyagihugu b'abanyamurenge mu misozi miremire ya Rurambo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko. Umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira yakurikiranye amakuru.
Amakuru dukesha bamwe mu bayobozi baserukira abaturage batuye mu misozi miremire ya Rurambo avuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere bazindutse bategwa n'inyeshamba z'abarundi za Red Tabara mu mwana wo ku Murambi, dore ko hari hashize iminsi itatu abo bagwanyi bahohotera abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge bari basanzwe baragirira amatungo yabo ku Kijyamu ahari ibirindiro bya Red Tabara.
Amakuru dushaka kubwira amahanga ntayo kuba twaravamiwe n'ingabo z'abarundi za jine tutazi cyazizanye tubana nabo tuzi ko ntacyo bazadutwara kuko twari tugira ngo bazavuga nk'abantu, none bakaba baduhindutse. Ni ingabo za Red Tabara ziyobowe n'umukomanda witwa Eric. Uwo mukomanda yatangiye kwica abantu, uwo nzi warengejwe mu bitaro ari ndembe n'uwitwa Nzeyimana. Inka yatemaguye bitungwa bito yajanye yakoze intambara mu baturage imihana, abantu ntibakiri mu mihana, abantu barirwanaho, nyamara nyine murumva turatabaza leta yacu ya Congo. Dufite n'ubuyobozi bushya, n'amahanga adashobora kwemera ko abaturage barengana ngo baze badutabare kuko ingaruka z'ino ntambara nta n'umwe ushobora kuzihanganira. Ubu arikorera icyo ashaka, ubu ngubu ukorana byara naho asoma ku mamotorola liste ngo z'abantu ateganije kwica nonaha.
Kumva izi ntambara z'umutwe w'inyeshyamba za Red Tabara zatangira umwaka ushize wa 2018 muri gurupuma ya Kigoma, hagati yazo n'ingabo zikekwa kuba zaravuye mu Burundi. Izi nyeshyamba zishizemo nabi bamwe mu baturage b'abanyamurenge batuye mu Rurambo bakekwa kuba bakorana na leta y'u Burundi mu kwerekana ibirindiro bya Red Tabara. Nubwo abo baturage bahakana ayo makuru,
iwe tubunaniwe gukorana nawe turi kumwe hano, abari mu Burundi wabo twababona gute? Abo dukorana twe turi abaturage badafite icyo bitwaje, badafite n'icyo bitayeho cya politiki. Turi abapolitiki twebwe, ntabwo turi muri politiki y'abarundi. Izo ngizo nizo yababwirwa n'abashaka kutwicisha ibitekerezo nawe afite z'ubugome zo gushaka kugira ngo abone icyo yagaburira n'ingabo ziwe yasutse muri kino gihugu wabuze icyo akora.
Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika, umuyobozi wa sosiyete sivile muri teritwari ya Uvira Bwana Ulise Lemba asaba umuyobozi mushya wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi kugwanya imitwe yose yitwaje intwaro iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko irembeje abaturage ahagira ati kwebwe nka sosiyete sivile abantu b'i Burundi ntibaturekera amahoro kubera tumaze kuruwa n'intambara abantu b'i Burundi baza baza kugwanira muri Kongo kubera bigaragara yuko muri Kongo ari ahantu buri wese aza gukinira niyo mpamvu dusabye leta nshya kuzagwanya ibi bintu kuko turushye no mu burasirazuba n'intambara tutazi iyo ziba zavuye twagerageje gushaka bamwe mu bagarariye umutwe wa Redi Tabara bakorera ku Kijyama kugira ngo bagire icyo badutangariza kuri izi ntambara zabahuje n'abaturage b'abanyamurenge ntibyadukundira ko tubafatisha ku murongo wa telefone kuko twabahamagaraga telefone zabo ntizinyuremo uyu mutwe w'inyeshyamba za Redi Tabara uteye abaturage batuye muri Rurambo nyuma y'iminsi ine inyeshyamba za Mai Mai Isel ziwe na Kijangara zirukanye Redi Tabara mu birindiro biri muri karite ya Murenge mwemenye ariko muri aka karere kari kuberamo iyi migwano ariko abasirikare ba leta ya Congo FARDC bakabarizwamo usibye imitwe y'inyeshyamba z'abarundi ndetse n'iya Mai Mai bedatse ngo avuga ku bw'ijwi rya Amerika uvira mu ntara kivu y'amajyepfo
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio ijwi rya Amerika I Washington DC mu Burundi abantu babiri barishwe ku munsi w'Imana mu ntara ya Muyinga na Muramvya abandi bantu munani nabo barakomeretse cyane ku mugoroba wo kuw'Imana batewe grenade muri zone Buterere mu gisagara cya Bujumbura ibindi kuri inkuru tubibaze Evariste nziko banyanka
iyo grenade yatewe muri karitsiye Buterere ya mbere igihe kizaho imwe y'ijoro n'iminota 45 ku ibarabara ry'icenda imbere y'ubunywero bw'uwitwa Egide Duwayo kuko amakuru ijwi rya Amerika ryahakuye abivuga iyo grenade yakomerekeje cyane abantu munani na nyine ubwo bunywero arimwo bamwe mu bavuye mu ijoro y'uyu w'Imana bagasubira imuhira bavuga ko batamenye uwayiteye Ndayisenga Evangeline yakomerekeye cyo kimwe n'umwana wiwe ari muri abo
uko no byagenze twe twari duteramiye aho hanze twicaye hama rero twumva ikintu gituritse aho twakwiruse tuca tuguma twicaye hama rero hariho n'abandi bicaye bicaye bariko barasorora ubwo nyene tuzatwumva ikintu yene kiraturitse cyane hama ntitwamenye kono byadufashe tucya turagwa hasi cyangwa ku mwana hama renca ndandamuka ndamutora niruka mu nzu no mu nzu cyandabwira y'amaraso menshi ntitwashoboye kumenya uwayiteye uwo ari we
hoba hariho n'ubundi ariko yumvira kuja kwitera ahandi we nk'uwari yakomeretse uwo musabiki
tena musaba yuko yobire tacyo bimaze
nyina ku kabare yakomeretse arongoye umuhari w'ugwaruka wegamiye umugambwe Sendedede muri zone ya Buterere Augustin Twagirayezu arongoye imbonerakure muri Buterere bwa mbere afise uko yita ico gitero ca grenade
ibintu bitari isoni vyo kubona aho abantu bashobora kuba bakoraniye mu kabari bariko baranywa agacupa ariko bakaca bategwa grenade ku bwanje ndavyita ububisha nk'ubundi bwose nta bushobora kumenya intumbero y'uyu muntu yabikoze ico yaragamije ico dusaba twosaba yuko amatohoza yokogwa abakoze ubwo bubisha bagafatwa bagahanwa
barakunda kuba bagiriza ugwaruka gw'imbonera kure yuko ahabaye ikintu bakunda kuvuga yuko ugwaruka gw'imbonera kure rusha kwihora
akababaro karahari ariko n'ububisha nk'ubundi bose ivyo navyo nkuko twamatubihabwa n'abatorongoye agashavu ntabwo tugakoresha oya ivyo batubeshera nikimenyamenya nuko nyene bagatera grenade igahitana umugumya banga canke igahitana imbonera kure n'abakenyera rugamba ariko karakabare kari kumwe abanyagihugu bose bene gihugu bose muri rusangi niho bari nico gituma tuvyita ububisha
aho bahafi yaharaye hateye uci kigwanisho bafise agashavu ko kubona amakomite y'umutekano ahurikiyemwo bose bayumva gusa ku mazina no musore atashinye kwivuga izina asaba kwizo komite zokomezwa kugira zitangure gukora
iyo miseze bikiza twumva nyene yuko babishinze yuko ari gukora iyo komite mix ari gukora bacungera umutekano bahurikiyemo bose mugabo twavyumvise uko ntitwigeze tubibona sinzi rero igituma natwe mutubariza nkamwe mukatubariza mukumva ukuntu bimeze kuko natwe tubona yuko atagikubwo na kimwe cyo gucungera umutekano nga gihari nta kindi kintu twoshira imbere twosaba yuko ahubwo vyihuta se utegerezwa kuja
umuvugizi w'ubushirangaji bw'umutekano Pierre Nkurikiye ashikiriza ku rubuga ngurukana bumenyi ko inyamiramabi zize zatanguye amatohoza ahandi bavugira igipolisi yamenyesheje ko herazindwi umutekano wahungabanye ni mu ntara za Muyinga na Muramvya ahishwe abagabo babiri ku mutumba Kijumbura wa komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga hari umugabo yakubise inkoni mu mutwe umudandaza w'akabare amwagiriza kwa musahura umukenyezi acasezerisi ku mutumba Busimba naho turi mu ntara ya Muramvya umuvugizi w'ubushirangaji bw'umutekano avuga ko hari umugabo yishwe kuri uyu w'Imana Pierre Nkurikiye yashikirije ko uwo mugabo w'imyaka 40 yishwe ku Murango River hagati y'isaha zitatu n'isaha zine umuyobozi wa lise ya komine Busimba n'ufise inzu y'ubunywero muri ako karere baza bahagaritswe kumva z'amatohoza nk'uko bavugira ubushikiranganji bw'umutekano abishikiriza Bujumbura Evariste Nzikubanya nka Ijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Rwanda umukuru wa sentare ntahinyuzwa yarangije iburanishwa ry'urubanza rw'iyunguruzwa Charles Bandora yagirizwamo genocide. Bandora asaba gukurirwaho umunyororo w'imyaka 30 yaciriwe. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Bwana Charles Bandora niwe watangiranye ijambo asobanura uburyo nta bimenyetso simusiga urukiko rukuru mu Rwanda rwashingiyeho rumuhamya ibyaha bya genocide. Yahakanye ibyashinjwa byo gutanga amabwiriza yo kwica abatutsi mu Gatanga ingenda mu karere ka Bugesera ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4/1994 hararegwa ko yatwaye abasirikare mu modoka ye abagejeje Gatanga abaha amabwiriza yo kwica abatutsi. Abamwunganira Maître Brice Bikotwa na Maître Jeanne d'Arc Umutesi baravuga ko urukiko rukuru rumuhana rwashingiye ku batanga bohamya bivuguruza bakanavuguruzanya kandi batavugisha ukuri. Baravuga ko badahuriza ku mubare w'abasirikare bahawe amabwiriza kuko hamwe bavuze babiri mu iperereza ahandi mu rukiko ngo bavuga bane. Babwiye umucamanza mu rukiko rw'ikirenga ko aba batanga bohamya badahuza ku bwoko bw'imodoka Bandura yatwayemo abo basirikare bavugamo iyo mu bwoko bwa Isuzu, Suzuki, Samurai y'umweru na Daihatsu ya Karesori. Urukiko rw'abajije Bandora niba yarageze mu Gatanga urego yasubije ko mu Gatanga ariho yakundaga kunyura atashye kandi ko yahageze mu gitondo ahurujwe kwiwe ku ruhuha yakoreraga ubucuruzi bahasahuye. Yahakanye ko yahageze mu gihe cy'umugoroba nk'uko ashinjwa ko ariwe yatangiye amabwiriza yo kwica abatutsi. Bwana Faustin Nkusi ku bushinjacyaha aravuga ko abatanga buhamya b'urwego ahagarariye batavuguruzanya kandi bavugisha ukuri. Akavuga ko mu buhamya bwabo bahuriza ku modoka ya Samurai y'umweru kandi ko batari abahanga bo kumenya ubwoko bw'imodoka. Avuga kandi ko bahuriza ku bwicanyi ababukoze n'abishwe, bityo ko kuvuga ko kwa Bandura hasi aho wari urwitwazo. Yikomye Bandura n'abamwunganira guca hejuru ntibinjire mu muzi w'ikibazo, avuga ko batavuguruza ibimenyetso by'ubushinjacyaha. Maître Biko twavuze ko ibimenyetso by'uruhande rw'uyunganira byatanzwe by'imwaga umucamanza Profeseri Samu Rugege yamwibukije ko iyo ngingo yarangiye batagomba kuyigarukaho. Bandura nawe yikomye ubushinjacyaha gukora icyo yise kubeshyira batanga buhamya babwo kuko ngo mu byo bahurizaho hatarimo imodoka. Bamubajije niba imodoka zivugwa yarazitunzeho, yemeje ko muzo yaratunze harimo Samurai y'umweru yakundaga no kugendamo ariko atsemba ko no mu makamyo atigeze atungamo Isuzu. Ingingo gusaba kugabanyirizwa ibihano irashingira ku kuba umucamanza mu rukiko rukuru yaremeje ko Bandora yitwaye neza mu miburanire yorohereza ubutabera kandi ko bwari ubwa mbere akatirwa n'inkiko. Kuba mwunganira yahanishijwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 30 kiremereye bihabanye n'uko amategeko abiteganya. Kuri metere biko twashoboraga no kugabanyirizwa kugeza ku myaka 2 y'igifungo. N'ingingo yakunze kumugora kwisobanurira umucamanza Profeseri Rugege kuko ntaho amategeko abiteganya. Amategeko ateganya ko bibaye na ngombwa kumugabanyiriza ibihano ku gifungo cya burundu bitajya ku gihano kiri munsi y'imyaka 10 y'igifungo cyangwa se ikindi gihano. Bimwe mu bisobanuro by'abunganira Bandora urukiko rwabifashe nko gushaka kuruyobya. Ubushinjacyaha nabwo bwasobanuye impamvu y'ubujurire bwabwo muri uru rubanza. Bwana Nkusi yavuze ko basanga urukiko rukuru rwaragabanyirije igihano Bandora mu buryo budasanzwe kuko ibyaha aregwa byagize ingaruka zikomeye. Aravuga ko haba mu myiregurire yatigeze yemera ibyo aregwa kandi ku rubanza rwe rwamaze imyaka 2, agaheraho yibaza icyo umucamanza yashingiyeho yemeza ko yorohereje ubutabera. Asanga impamvu yo kugabanyirizwa igihano yateshwa agaciro. Yavuze ko Bandora yari umuvuga rukijyana kuko yari perezida w'abacuruzi mu cyahoze ari komine Ngenda icyarimwe na vice perezida wa MLN Dishyaka ryari ku butegetsi mu gihe cya Jenoside. Yasabye guha agaciro ubujurire bw'ubushinjacyaha no kuzakuraho igihano cy'igifungo cy'imyaka 30 akazahanishwa guhera mu munyururu. Abunganira uregwa nabo basabye kwima agaciro impamvu z'ubujurire bw'ubushinjacyaha kuko nta bimenyetso simusiga bwatanze ko yakoze ibyo bumurega. Bamusabye ko binashobotse urukiko rw'ikirenga rwazamugira umwere rwazayibona ukunda akagabanyirizwa ibihano. Bwana Bandora yasoje ashimira urukiko mu myitwarire rwamugaragarije rumwihanganira kuko bya hato na hato abagomba kujya mu bwiherero kubera indwara y'igisukari. Yasabye ubufasha mu ijwi ryumvikana mu gutakamba ati njyewe numva ndi umwere imbere yanyu, mwamfasha nkajya gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu cyacu, nkifatanya n'abacitse ku icumu kuko nabo bagize ibyago bikomeye. Bwana Charles Bandora yari umucuruzi ukomeye ukuriye abandi mu bucuruzi mu cyahoze ari komine Ngenda uburi mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Charles Bandora yari vice perezida Ishyaka MLN de muri Ngenda ryari ku butegetsi. Mu 2013 nibwo Norvege yamwohereje kuburanira mu Rwanda mbere ariko inkiko gacaca zari zaramugize umwere adahari. Ku ikubitiro yarezwe ibyaha bitandatu bya Jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu, urukiko rukuru rwanzuye ko kwa Bandora habereye inama yavuye mu bwumvikane mu gukora Jenoside, rwamuhanishije gufunga imyaka 30 arajurira. Niba ntagihindutse ku itariki ya 22 z'ukwa gatatu uyu mwaka bizamenyekana niba yagabanyirizwa ibihano byakongerwa cyangwa niba byahamuko biri. Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika, ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung, ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radio yacu @.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu.
Ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Igihugu cya Kenya cyaragiranye amasezerano na Arabia Saudite atuma abakozi bo mu nzu bava muri Kenya baje muri icyo gihugu bakingirwa umutekano bakaronswa impapuro z'akazi bakongera bakaziganirizwa. Muri aya masezerano hashyizweho amashyirahamwe ahuza abakozi n'abakoresha ategerezwa gutanga muri leta ingwate $15,000 by'amadolari y'Abanyamerika mbere y'uko atangura gukora. Ishyirahamwe Burundian International isaba leta y'u Burundi gufatira akarorero kuri Kenya kugira abanurikazi bari mu bihugu by'Abarabu baharugwa mu 2008 nabo boroherezwe aho kwama mu ngorane. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ari Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Muri kahise amakuru y'ihohoterwa ry'abagore n'abigeme cyane cyane kambere n'abagabo b'abanyakenya bakorera muri Arabia Saudite yaravuzwe rwose. Kuva mu mwaka w'2017 niho leta ya Kenya yatangura guhagurukira ikibazo cy'abanyagihugu bayo baje gukorera muri Arabia Saudite no kwitaho umutekano wabo. Haciye hatangura imishyikirano hagati y'izo bihugu bibiri. Imwe mu ngingo zikomeye yafashwe n'amafaranga y'ingwati y'amashyirahamwe afasha abantu kuja muri ico gihugu bategerezwa gutanga imbere y'uko umunyakenya yemererwa kurengana imbibe z'ico gihugu. Ayo mafaranga y'ingwate kandi afatwa nk'ayo kuziganiriza kazozo wa mukozi atangwa n'ikigo cyangwa ishyirahamwe rifite uburenganzira bwo guhuza abakozi n'abakoresha. Ukuru yatani ni umushikiranganji w'abakozi n'akazi muri Kenya.
The reason as why they are paying 1.5 million Kenya shilling in form of security deposit is to ensure that you know.
Igituma bari humuriyoni n'igice w'amashiringi ya Kenya nk'ingwati yo kuziganiriza kazoza n'ubwira tumenye neza kwa aya mafaranga ashobora gukoreshwa nko kurondera itike y'indege kuko umukozi yagiye abasanganywa ibibazo bitandukanye kandi nk'umukozi wo mu nzu iyo ugiye hari n'ibindi byankenerwa utegerezwa kubanza gutunganya iwawe nk'ibijanye no gukinjika icu tsigira abana bawe canke so n'ukwita habi inzu yawe.
Taking care for the, of the home.
Kenya sicho gihugu cyonyene cyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko gihanganya n'ikibazo cy'abakenyezi n'abigeme baje gukora mu bihugu by'Abarabu bagahurirayo n'ingorane. Mu minsi iheze humvikanye ku mbuga nkoranyambaga amajwi y'abarundi kazi batabaza ko bari mu yabira.
Ukuri nago mbasabe umukuru nyakubahwa Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi adufashe n'ukuri adutabare turarushe turaremerewe. Ukuri twaragiye gukora akazi k'Abarabu turakubita turatotezwa bamwe barirukanywe twafashwe n'igipolisi kubera nta byangombwa tugira turarushe turaremerewe bamwe barafunzwe abandi turi mu mambasade y'abandi kwa twe na ambasade tugira abarundi ntituzwi baratwanka turuka turangazwa benshi tumaze imyaka itagihungana mu busho nyakubahwa perezida gicupfutse ndimugasho sinzi icyo ndiko ndagira narakotse sinaheruka aguheruka nkahembwa inkoni nirirwa nariye nkararuye naje hano na uboka ukuru w'igihugu turagutakambiye dukure hano hantu gito tusubira kuva mu gihugu cyacu cy'Uburundi
tuko turi icyo cyatumye kidushikane ino genda kwinginda n'ukuri udutabara udukure hano twese abarundi kazi ko muri mane zo guhezagira n'ukuri kandi zo biguhembera nawe tujyama tujyama ku makaro ibyo yatwishe
ayo mabarogo ishyirahamwe Burundian International risanga bitagoye kuyakinga. John Ginkurunziza umukuru w'iryo shyirahamwe abyemeza atangura tubwira ko ibindi bihugu byo mu karere byabigenje
reka tugere ku Buganda hari itegeko ritomoye neza abo bita ba agent agenda muri Saudia azwi uwo mutwaye umuganda n'uwagiye gukorera ni kuvuga ambasade y'Uganda muri Saudia uwo muntu ashikayo bizwi ko agenda n'igihe agira ingorane biba byoroshye gutorera umuti icyo kibazo. Kenya yo yari ibigoboye. Kenya ihize itegeko kandi gumvikana rifasha ko nta muntu Kenya adosubira kugira ingorane n'imwe muri Saudia kubera iki biratomoye biri masezerano abarundi n'abarundi kazi bari byo by'Abarabu ubu turafite umunani mu matota dufite kwiga mu Burundian International tugasakamba tutakambira leta y'u Burundi nishyireho itegeko.
Umukuru wa Burundian International abona kandi ko leta y'u Burundi iri kiciri ruhande amahirwe yo kubombora ihiga gacayo
abantu bamaze kugenda muri byo bwa abantu ibihumbi umunani leta irafise inzira zo gukora hako abantu babingorane babinyishu bazane bafashane mu kuduza ubutunzi bw'igihugu kuko nabo bari ku kazi bitwa abakozi nk'abandi uwambaye kirezi ntamenya ko kera abantu bamaze kuba ibihumbi umunani hanze y'igihugu leta nihaguruke mujye n'ubutunzi bw'igihugu leta ifite inzira zibiri. Inzira ya mbere ishobora kuba kureho bose nk'uko Kenya babigenjeje mugabo Kenya yaba ko babakuye bafite target yo gushagira amasezerano ngo bace bakamisha
uko gukamisha kwaritondewe nk'uko umushikanganje yatana bisigura.
We have the electronic system that
dufise ubuhinga bwa none budushoboza kumenya neza kwa abakozi bo mu nzu bose bagenda mu muco biciye mu mategeko bigacha mu buhinga bumwe buhuza abategetsi vyega aha muri Kenya no muri Arabia Saudite. Ubu ibitigiri bitangwa n'ubushinganje bw'abakozi n'akazi muri Kenya vyerekana ko abakozi bo mu nzu baturuka muri ico gihugu bari mu bihugu vyo mu kigobe cy'abayahudi n'abarabu ari 130 mu mpera z'ukwezi kwindi umwaka uheze unanife na debe ineza y'abana mu Burundi rwasohoye raporo yerekana ko abarundi kazi ibihumbi bine aribo barwe kugurishwa muri ivyo bihugu hagati y'umwaka w'ibihumbi 2015 n'ibihumbi 2018. Jacques Nshimirimana arongoye FNADEB yavuze ko bakorwa rucuruzwa binyegeje inyuma y'indyane igihugu carimwo mu gukorwa rudandazwa biboroheye cyane. Eroje Urika neza Nairobi Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mumunotu umwe gusa uramenya makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunotu umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunotu umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika.
ni kuri rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio Yacu.
Ajuti mwese mukunda ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twa tubafitiye muri aka kanya hani ho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, mubandanye mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.